Ini Radio Izvi di Amerika. Mwaranya kudukurikirana mu biganiro byacu mu Kirundi n'Ikinyarwanda I Washington DC miriwe neza n'uti muduteza amatwi ikumwe na Fidel Niyongabo
na Placide Magambo mbahaye ikaze mu biganiro byacu
Ufate kizu amajana tatu tubize n'abantu bashika imijyango irimo nk'abantu batandatu bazoca bajya Sivada kujia mimbele ya meri, kushaja hii jeni mimbele ya president, chengi mimbele ya urbanismu ya wala hai.
Uyo ni umuke nguza mateka idefonse na unhunda, yuvika nisha ugova uguizo kulikiri ngingo yofatuwa nina amake nguza mateka vuse nyuramazu, ya bubate aha da kulikize amateke ko mkia chimbo numu kisakara chabu jombo.
Uko anateguwe planification yari meze nikaruke uko nyene ico cyo abanyagihugu nico impact social kivyose biraba mugabo uhuno naho abantu apfuye nta impact social iba
uwo numukuru w'inama nkenguza amateka ya Burundi Reverion Ndi Kurio asigura ko amategeko ategerezwa kubahirizwa abubatse bidakurikije amategeko bagasenyurirwa amazu yabo turavuga no kuyigizwayo ry'urubanza rwabo mu muryango wa Asina Paul Rwigara mu Rwanda ku banyagihugu basabwe kudasubira kuroba mu ruzi kungwa mu Rwanda hamwe no kubyerekeye akamo kishyirahamwe HCR gasaba amashyirahamwe abikorewe twabo ibigo n'abantu ku giti cyabo babishoboye gutanga uburyo bwo guterera impunzi zifite impano zitandukanye mu ntumbero yo kushyiriraho ubuzi kugira zibesheho zitarinze kurindira imfashanyo aho ni muri Kenya in chama ke yamakuru duhaba twashikiza mu kanya gatoyi prezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ku rugamba rwo kugwanya ibyabira umutwe ku isi aho hari mukugururu uno munsi kwa mbere ibikorwa by'inama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu bizomara indwi mu gisagara cya New York
n'ubwa mbere abagore bakomoka mu idini ya Islamu batahukanye insinzi mu matora y'ibanze yabagize inteko ishinga amategeko muri leta zunze ubumwe za Amerika
Leta ya Tanzania itangaje no munsi kuwa mbere itohoza kucatumye ubwato butwara abantu MV Nyerere bugira impanuka mu ndwi iheze mu kiyaga Victoria.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravugwa ko uwungirije Ministre w'Ubutabera Rod Rosenstein asezererwa ku mirimo ye ku ruhande rumwe biravugwa ko yaba ari mu biganiro ku buryo yakwegura naho ku rundi ruhande bikavugwa ko yahakanye ko atava ku mirimo ye keretse aramutse yirukanwa
aya makuru hamwe na yandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yanyu duhere ku idonido ry'amakuru yo hirya no hino twabateguriye ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kuguru no munsi kuwa mbere ibikorwa by'inama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu bizomara indwi mu gisagara cya New York perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ku rugamba rwo kurwanya ibiyayura umutwe ku isi Perezida Trump yavuze ko igitigiri cy'abantu bapfuye ku isi bifatiye ku biyayura mutwe yongeye ibice 60% mu myaka 15 irangi Trump avuga ko icyegeranyo cyo mu mwaka wa 2018 cerekanye ko umwimbo w'ibiyayura mutwe vya cocaine na opium wiyongeye bikomeye cyane mu makungu atangaza ko bikenewe cyane kugabanya umwimbo w'ibiyayura mutwe n'ababikoresha ku isi Perezida Trump atangaza ko amakungu akwiye gukomeza gukorera hamwe muri urwo rugamba Trump yashimiye kandi mu gitondo cy'uno munsi wa mbere ibihugu bigize ishyirahamwe ONU yatangaje ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yabaye umugenzi akomeye wiwe kandi ko ariko akora akazi kiwe neza cyane ku bibazo bitoroshye biraje ishinga amakungu Guterres yashimiye Perezida Trump ku majambo yiwe n'umugambi wiwe wo kugwanya ibiyayura mutwe mu makungu ejo ku munsi wa kabiri Perezida Trump azoshikiza ijambo inama nkuru y'ishyirahamwe ONU ku munsi wa gatatu azohagarikira inama y'urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi yitezwe ko Amerika muri iki gihe iyoboye urwo rwego ishimikira kunebagura igihugu cya Iran
n'ubwa mbere abagore bakomoka mu idini ya Islamu batahukanye insinzi mu matora y'ibanze y'abagize inteko ishinga amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu matora rusange y'abagize inteko ishinga amategeko ateganyijwe ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa 11 Rashida Tlaib azaba ahagarariye leta ya Michigan naho Ilhan Omar azaba ahagarariye leta ya Minnesota. Byitezwe ko aba bagore bombi bakomoka mu ishyaka ry'abademokrate baje guhangana na politiki ya Perezida Trump ikumira abimukira. Tlaib akomoka ku babyeyi b'abimukira b'abanyapalestina baje bava mu ntara ya West Bank mu myaka y'1970 bajya gutura muri Detroit aho Tlaib yavukiye akanakurira. Naho Omari we yavukiye muri Somalia, we n'umuryango we bahungira mu nkambi z'impunzi muri Kenya, hanyuma umuryango we uza kwimukira mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota. Azaba abaye umudepite wa mbere ukandagiye mu nteko ishinga amategeko muri Amerika, yaravukiye ku mugabane wa Afrika kandi akomoka no mu idini ya Islam. Abo bombi bazaza basanga undi muislamu umwe mu nteko, Congressman Andre Carson uhagarariye leta ya Indiana. Kuva ubwo Amerika yagabwagaho ibitero n'intagorungwa zari zitwikiriye izina rya Islam mu mwaka w'2001, n'ubwa mbere muri Amerika hiyamamaje umubare munini w'abayisilamu bifuzaga ibyicaro mu nteko ishinga amategeko, aho abagera ku ijana biyamamaje mu matora y'uyu mwaka. Abasilamu b'Abanyamerika babarirwa ku kigero cya 1% by'abatuye Amerika, kandi baragenda barushaho kwiyongera, ari nako ariko n'urwango bafitiwe na rwo rurushaho kwiyongera. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko abayisilamu b'Abanyamerika barushijeho guhutazwa mu myaka y'2015 n'2016. Umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi kuri demokarasi muri kaminuza ya Northwest University, Alvin Tillery, avuga ko intsinzi ya Tlaib na Omari nubwo itatunguranye ariko izanye impinduka mu mateka y'abimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Bwandanya kumviza makuru yo hijyana hino twabateguriye tuze muri Afrika, aho leta y'igihugu cya Tanzania yatanguje uno munsi kwa mbere itohoza kucatumye ubwato butwara abantu MV Nyerere bugira impanuka mu ndwi iheza mu kiyaga Victoria. Iyo mpanuka yahitanye abantu 227 igihe ubwo bwato bwazama. Leta ya Tanzania iko kandi irondera gukora ubundi bwato bunini kurushiriza. Igice cya mbere cy'itohoza cyasanze igitigiri cy'abantu cy'umurengera ariyo mpamvu yatumye ubwato MV Nyerere buzama ku munsi wa kane w'indwi iheze. Ubwo bwato bwari butwaye abantu 260 mu gihe bwari bugenewe gutwara abantu 101. Umushikiranganji wa mbere wa Tanzania Kassim Majaliwa yatangaje ku cegeranyo c'itohoza ku vyabaye co tegerezwa gushikirizwa leta mu minsi 30. Umugwi ujeje itohoza uyobowe n'uhaze amutegetsi mukuru w'igisirikare ca Tanzania General George Waitara, igitegiri ca basize ubuzima mu mpanuka y'ubwato MV Nyerere cageze ku bantu 227. Umushikiranganji wa mbere Kassim Majaliwa avuga ko ibindi biziga bishobora kuba biri muri ubwo bwato bwazamye, amenyesha ko abantu 41 bashoboye gutabagwa. Leta ya Tanzania ifite kandi imigambi yo kubaka ubundi bwato bunini kurushiriza. Ubwo bwato buzashobora gutwara itoni 50 n'abantu 200.
Igitero cy'ibyihebe cyagabwe ku basirikari ba Irani bari mu karasisi kuwa gatandatu cyakongeje umwiryane hagati y'icyo gihugu n'abaturanyi b'Abarabu. Umwiyahuzi yamishe amasasu muri mu bantu baraho biganjemo abasirikari n'abandi baturage. Abantu 29 bahise bitaba imana naho 60 barakomereka. Imbaga y'abantu yitabiriye imihango yo gushyingura aho baririmbaga indirimbo zituka ibihugu bya Israeli na Amerika. Ibyo bihugu byombi bishinjwa kuba byarakomeje gushyigikira inyeshyamba zigaba ibitero ku gihugu cya Iran. General Hossein Salami yarahiriye abari aho ko uko byagenda kose bazihimura ku bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israeli na Arabia Saudite. Ibyo birego ariko byateje urujijo kuko agatsiko k'Abarabu babanya Irani kazwi nka Ahvaz National Resistance ariko kigambye icyo gikorwa. Leta yashyize ahagaragara amashusho anyuzwa ku mboga nkoranyambaga yerekana umwihawuzi imbere yuko ahitana abo bantu, ikongera ikerekana umurambo w'umwiyahuzi nyuma yuko yicwa. Gusa abenshi bemeza ko aya mashusho yaba ari amahimbano, ahubwo bishoboka ko yaba akoreshwa mu buryo bw'icengeza amatwara nka propaganda. Ikindi ntibigaragara ko umwiyahuzi yaba yarirahiye kuba akorera umutwe w'ubyihebe wa leta ya Kiislamu nk'uko basanzwe babikora akenshi mbere yo guhitana abantu. Kuba leta ya Irani ikeka ko Amerika yaba ishyigikira izo nyeshyamba byatumye nayo yihimura yongera inkunga igenera imitwe y'iterabwoba mu bihugu bya Iraki, Siria na Afghanistan.
Tugaruke muri Afrika ho Radio Okapi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo itangaza ko abantu 18 bapfuye mu bitero z'abikekwa ko abagwanya ubutegetsi bwa Uganda Allied Democratic Forces mu mfunyapfunyo ADF ivyo bitero vyabereye mu gisagara ca Beniki mu buseruko bw'igihugu ivyo ni mu gihe ako karere kabandanya kugira migwa n'ikiza ca Ebola Radio Okapi ishigikiwe n'ishyirahamwe ONU yatangaje ku munsi w'Imana ko basigaye 14 n'abasirikare banabishwe mu bitero vyabaye ku munsi wa gatandatu yindi biturangije mu karere ka Beniki. Mwandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC.
Nubwa mbere mumbabarire gato turagira ku nkuru ya Assumpta ministre w'ubuhinzi n'ubworozi yasabye abaturage kutongera kuroba mu mugezi wa Mukungwa mu gihe hagikorwa iperereza ku cyaha cyarishe amafi yo muri uwo mugezi. Dr. Solange Uwitonze umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi lab yasabye abaturage kwirinda kurya amafi yipfushije. Ibindi kuri iyo nkuru turakurikira Assumpta Kaboyi. Okay, muratwihanganira gato inkuru ya Assumpta Kaboyi ntibashije kuboneka. Reka duhere ku nkuru ya Eric Bagiruwusa aho umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda yigijeyo urubanza abashyikire abacamanza baregamo abo mu muryango wa Assinapol Rwigara ibyaha byo gucisha byo kuryanisha abenegihugu. Ibindi kuri iyi nkuru reka dukurikire Eric Bagiruwusa.
Byabaye ikinyuranyo ku mucamanza ukuriye inteko iburanisha ubwo yari yiteze gutangira kumva ubwiregure bw'abaregwa. Aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere yabonye amabaruwa yanditswe n'abaregwa basaba gufungura by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze. Ababunganira bahawe umwanya wo gusobanura ibikubiye mu busabe bw'abaregwa. Maître Buhuru Pierre Celeste wunganira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda umwari Diane Shimiyimana Rwigara yavuze ko n'ubusanzwe yari yashyizwe mu gifungo cy'agateganyo n'urukiko rukuru kubera impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha. Yavuze ko ubusabe bwo gufungurwa by'agateganyo bushingiye ku mategeko. Yisunze ingingo z'amategeko. Maître Buhuru yavuze ko iyo urukiko rushyikirijwe dosiye y'ufunzwe by'agateganyo, ufunzwe ashobora gusaba urukiko rwaregewe bagafungurwa by'agateganyo aho urubanza rwabarugeze hose. Ubusabe kwifungurwa ry'agateganyo ntibwasobanuye ingingo ku yindi. Maître Buhuru na mugenzi we Maître Gatera Gashabana bahise bazamura inzitizi ko mu gusuzuma ubusabe bw'abaregwa umwe mu bacamanza bagize inteko iburanisha mu rukiko rukuru yagombye kuvamo. Baravuga ko yigeze kugira uruhare mu byemezo byafunzwe by'agateganyo abaregwa mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. N'ibyemezo byaje gushimangirwa n'urukiko rukuru ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11/2017. Maître Gashabana wunganira Madame Mukangemanya Adeline Rwigara yabwiye umucamanza ko kubera inyungu z'ubutabera ari ngombwa ko bazamuriye inzitizi. Umucamanza akavuga ko inteko iburanisha yaje yiteze gusuzuma ubusabe bw'abaregwa aho gusuzuma kwihanwa k'umucamanza. Abunganira baregwa bagashimangira ko nubwo atarabyiteze bitabura kugibwaho impaka hashingiwe ku mategeko, basabye ko yivana mu rubanza cyangwa bakamwihana. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabajije impamvu mu kuburana urubanza mu mezi bitaba ikibazo, hakavuka ibibazo ku isuzumwa ry'ubusabe ribafungura by'agateganyo. Maître Buhuru yasubije ko baba baregwa n'abanyamategeko ntacyo bapfa n'umucamanza ariko kubera imiterere y'amategeko bigomba gusuzumwa. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Ndibwami Rugambwa na mugenzi we Faustin Mukunzi bwabwiye urukiko ko imikorere y'abanyamategeko bwayirimo ikibazo. Bwavuze ko ubusabe bw'abaregwa bwatanzwe ku wa gatanu w'icyumweru gishize saa 11 za nimugoroba amasaha y'akazi yarangiye hatangiye iminsi y'ikiruhuko. Bwikomye ubwunganizi ko butekerereza urukiko bwirengagije ko butatangiye ubusabe ku gihe. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yahise atangaza ko atari ngombwa kwiherera kuko asanga nta tegeko ribuza umucamanza wasuzumye ifungwa ry'agateganyo ku rwego rwa mbere kuba yasuzuma iryo ku rwego rwa kabiri. Avuga ko inteko itahinduka. Maître Gashabana yashimye umucamanza ku cyemezo yafashe ati mwanze gufata icyemezo kandi turabyubashye. Bisunze ingingo z'amategeko Maître Gashabana na Maître Buhuru bihanye umwe mu bacamanza wafashe icyemezo cya mbere kwifunga n'ifunguro ry'agateganyo bahita banasaba ko iburanisha risubikwa. n'umucamanza bunganizi birinze kuvuga mu mazina bavuga ko bazamugaragaza mu nyandiko mu ibaruwa bazandikira urukiko. Ikigiye gukurikira abanyamategeko bagiye kwandikira perezida w'urukiko rukuru kuri ubu bwihane abusuzume, bivuze ko uzabusuzuma ari uzashyiraho inteko nshya ari nayo izagena igihe urubanza ruzongera gusubukurirwa. Iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe babaregwa abahoze ari abakozi b'uruganda rwitabirwa Asinapol Rwigara. Itangazamakuru umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho Madame Ingabire Victoire Muhoza, abakozi bazimwe muri ambasade za hano mu Rwanda, abashinzwe umutekano n'abandi. Abaregwa bombi batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 9/2017. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho Umwari Diane Shima Rwigara yihariye ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga guhatana na Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017 nk'umukandida wigenga. Arahura na nyina umubyara Adeline Rwigara ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka ku biganiro yagiye atangazamakuru mu bihe bitandukanye mu gihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Ibyaha Adeline Rwigara aregwa nawe bishingiye ku biganiro yagiye agirana n'abavandimwe be baba hanze y'igihugu. Ibiganiro byaberaga ku matelefoni, bamwe muri bo barimo Madame Mugenzi Tabita Gwiza murumuna wa Adeline Rwigara uba muri Canada, bari muri iki kirego ariko bazaburanishwa nk'abadahari. Adeline Rwigara yihariye ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri. Ibyaha byose abaregwa bombi barabihakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Mu iburanisha riheruka ubushinjacyaha bwari bwarangije gusobanura ibirego byabwo kuri ibi byaha. Asinapol Rwigara wari umunyemari ukomeye yapfuye mu ntangiriro za 2015 ku mpamvu zitaravugwaho rumwe. Ubutegetsi buvuga ko yazize urw'impanuka, umuryango ukavuga ko yishwe n'ubutegetsi. Abagira ubusabe ry'Amerika i Kigali.
Urakoze Eric abagira ubusa tukiri mu Rwanda. Dukomereze kuri ya nkuru twababwiragaho ministre w'ubuhinzi n'ubworozi yasabye abaturage kutongera kuroba mu mugezi wa Mukungwa mu gihe hagikorwa iperereza ku cyaha cyaba cyarishe amafi yo muri uwo mugezi. Ibindi dukurikire mu nkuru ya Asumta Kaboyi.
Umera z'icyumweru nibwo ku mugezi wa Mukungu habonetse amafareremba yapfuye, ndetse haboneka n'ibindi binyabuzima birimo inzoka, ibikeri n'ibindi biba mu mazi nabyo byapfuye. Byukusenge Pafrodita akora ubworozi bw'amafi yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko batunguwe bagiye kuroba ku wa gatanu w'icyumweru gishize bagasanga amafareremba hejuru y'amazi yapfuye.
Bikiri mu gitondo ubwo abakozi bakoraga ku manywa bampamagaye bati twagize ikibazo cy'amafi yapfuye. Mageze nsanga amafi yapfuye mu buryo budasanzwe ari menshi cyane. Turebye dusanga amazi yararimo yaje asara yanduye yahinduye ibara. Ubwo twaje gukurikirana dusanga naho amafi yaje gupfa ari menshi cyane, abaturage barimo bayafata bayajyana.
Bakayajyana kuyateka se?
Barayajyanaga birumvikana, ashobora kuba arimo abayariye, ariko nyuma uko twaje kubona bikomeye kuko n'ibinyabuzima byose byari mu mazi nk'ibikeri, inzoka basangaga zapfuye nazo, nibwo twabimenyesheje ubuyobozi nyine benshi cyane babaje kumenya amakuru kayo mafashobora kuba afite ikibazo.
Kugeza ubu aba barobyi babujijwe kongera gusubira kuroba mu mugezi wa Mukungwa, bagategereza ikizava mu bushakashatsi bwahise butangizwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi n'ubuhinzi. Dr. Witouje Solange, umuyobozi mukuru wungirije muri icyo kigo, yasabye abaturage kwirinda kurya amafi yipfushije.
Igisigaye turimo dukora ubu ngubu ni ubushakashatsi bwo kumenya ngo ayo mazi yaba yarandujwe n'iki. Tumara kumenya icyanduje ayo mazi, tuwe noneho twatanga navuga twashyiraho imbaraga mu kumenya ngo icyanduje ayo mazi cyahagarara gute. Noneho ikindi nacyo turi kubwira abantu ni ukwirinda kuba barya amafi yavuye muri uwo mugezi yipfushije cyane cyane tutaricya twamenya icyo yazize.
Ariko ni ukuvuga ngo muri Mukungwa byo birabujijwe kuroba muri iyi minsi mitaramije.
Yego birabujijwe, uretse ko n'ubundi n'ubungubu wajya kuraba ntacyo yasangayo kuko amafi yari arimo urebye yose yarapfuye. Kugeza ubungubu nta wakagombye kujya kurobamo kugeza igihe tuzamenyera icyo ubushakashatsi buzatwereka ayo mafi yaba yarazize.
Iyi nzobere mu byerekeranye n'ubuvuzi bw'amatungo yemeza ko mu gihe cy'icyumweru kimwe abashakashatsi bashyizweho bazaba bamaze kumenya icyisha aya mafi abaturage basanzwe barobera muri uwo mugezi wa Mukungwa, baremeza ko igihombo bagize ari kinini.
Ko twari dufite mu byuzu uko ari bitatu, amafi agera mu 100,000 yose ya hafi ya yose yarapfuye nta kintu gisigayemo.
Igihombo mwagize kirangana gute?
Nabaze mutanga twatakaje amafi kuko twari twiteze gusarura mu mezi abiri ari imbere, munabaze mbona kugera muri 11,180,000. Nanubu dutegereje ibisubizo bizava hejuru kugira ngo aribo bazanatugira inama niba se twabigenza, niba tuzakomeza korora kuko nanumva amafi n'utwari twasigayemo dukeya cyane twagumye ku buryo by'ubu ngubu n'amazi arimo ntago ushobora kuyakoraho kuko dufite impungenge kakiri mu burozi.
Amafi yasanzwe yapfuye mu mugezi wa Mukungwa nayo mu bwoko bw'inkwikwi n'inshonzi. Aya mafi yagaragaye mu mugezi wa Mukungwa uherereye mu ntara y'Amajyaruguru. Dr. Uwituze ushinzwe ubworozi muri Rabu avuga ko abantu badakwiye kugira impungenge ku mafi ari ku isoko,
cyane cyane amafi ya tilapia yanga yatumenyereye abanyarwanda bamenyereye yo nta kibazo afite. Amafi yapfuye ni amafi navuga yimeza cyangwa se aba naturali muri Mukungwa, ntabwo ari ayo twari twateyemo nasanzwe arimo.
Uyu mugezi unyura mu mirenge itanu ariyo ya Muko, Rusasa, Nkotsi, Rugero, Rwaza na Shyira. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko hakozwe igenzura mu yindi migezi ifite aho ihurira na Mukungwa nk'Akagera na Nyabarongo ariko nta mafi yapfuye yagaragayemo. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igatangaza ko mu gihe hagikurikiranwa icyateye iki kibazo, abakora uburobyi bakwiye kwirinda kutaroba amafi bakoresheje ibintu byose biyahumanya bigamije kuyabya ubwenge bw'amafi, kuyananiza cyangwa kuyaca intege ndetse no kwirinda kujugunya imyanda inyuranye mu nzuzi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi itunganywa ry'ibibanza byo kubakamwo rirangwamwo utunenge twinshi mu kiyaya Cimbo no mu gisagara ca Bujumbura. Uko niko abakenguza amateka mu Burundi babishikirije kuri uno wa mbere hari mu bikorwa by'inama nkenguza amateka. Abashikiranganje batanu ba leta y'u Burundi bari batumiwe kugira bishure ku bibazo byabo baserukira abanyagihugu. N'inkuru ya Evariste Nzikubanyanka.
Ibikorwa by'inama nkenguza amateka y'u Burundi by'uno wa mbere byari bishingiye ku cegeranyo cakozwe ku nyubakwa zubatswe hadakurikijwe amategeko. Bimwe mu biri muri ico cegeranyo cakozwe n'umugwi w'abakenguza amateka w'amaho ujejwe ibibazo by'intwaro, ubutungane, ubutunzi n'ibidukikije byerekana ko ibintu byayangaye atacamira. Abakenguza amateka basanga hari amakosa yabaye mu gutanga no kubaka ahatategerezwa kubakwa. Icegera ca kabiri cy'umukuru inama nkenguza amateka Anise Niyongabo afise ukuntu abona ibintu byategerezwa kugenda.
Hari amakosa agigwa n'abantu bubaka ariko cyane cyane hari n'amakosa agigwa n'ababijejwe mu maservisi ya leta, mu mirimo ya leta. Jewe mbona ko kugira leta abantu bayizigire yokurikiza amategeko aba yaratowe n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka, hanyuma agashirwa ko igikumo agatangazwa n'umukuru w'igihugu. Kuko leta idashoboye kubahiriza amategeko yonyene n'amabwirizwa yonyene iba yaratoye canke yaratoje, abantu ntibayizigira kandi abantu baca babandanya bakora ivyo bishakiye.
Abakenguza amateka barahuza ko amazu yubatswe hafi ya karere ka Buterere turi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura samburwa. Aho naho hatanzwe kugira aho bakwemwo kandi hari hagenewe imicafu iva mu mazu yo mu gisagara ca Bujumbura. Ariko umukenguza amateka Defense Ntawunkunda afise ubwoba bw'ibizokurikira.
Yaba twara hariye turananigo navuze n'izi zose tuzozibomora abantu bazoca babahehe. Je mvuga ati au niveau technique turavye technique biroroshe mugasije au niveau social abantu tuzobomora tatubajira gute dufate kizu amajana 3 tubire n'abantu bashika imijya ngo imwe nk'abantu batandatu bazoca bajaye ashaka kujyama imbere ya meri ushaje yige n'imbere ya president cyangwa imbere ya urbanisme yawe yabahaye.
Umukuru w'inama nkenguza amateka Reverie Ndikuriyo wewe nta kindi asaba abashikiranganje begwa n'ico kibazo nuko byasha byanoga inyubakwa zubaswe ahatariho zose zishigwa hasi hagakorerwa ico hari hagenewe.
Wa munsi amazi yatera mu carama hagiye abantu 200 babonetse mu ijoro rimwe mu 30 mu mwanya mutoyi abantu 200 waravyuka umanuka murondera kumagiza mu Tanganyika urashobora kubireka ejo agapfumuriyoni none ukijijiki nico gituma byose uko amateka avuga uko ahantu hateguwe planification yari imeze nigaruke uko nyene ico cy'abanyagihugu nico impact sociali ki byose biraba mugabo none n'abantu hapfuye nta impact sociali ba
bamwe mu bakenguza amateka babona ko imvugo ishobora kudajana n'ingiro. Umukenguza amateka umugoko bw'abatwa Ruhuna Venant ari muri aho
yakwa mushikanganye w'ihora hagati we yavuze ati ntiduhane isango ubwo ibitugo cyavuga bizoja mu ngiro twebwe abatwa tugumana amakenga mu bintu ubwo bizoca mu ngiro nimba bizoca mu ngiro nityari ntituzokwa mama nk'abantu ko mandika heha enda kugira ngo biboneke ko ivyavuga ngo abishora kuja mu ngiro inkwari dusezerana mu masesa tuvugane tuti ni kwa gatandatu ibikorwa rusange tugende ni mashini abatuje
ariko abashikiranganje begwa n'ico kibazo bemereye abakenguza amateka gukusora bimwe mu bitagenze neza mu gutanga amatongo ubujejwe ibikorwa vya leta yashikirije ko ahari amatongo yatanzwe hatisunzwe amategeko agiye gusubira mu minwe ya leta Jean Bosco ntuzwe n'Imana yatanze akarorero
kuri kiya kibazo cyo ngaho kuri Zabu nashanga amenyeshe ko ingingo yo kwaka abari baharonse nkuko mwari mwabidusabye kandi natwaguba tubikurikirana twamaze kuyifata isigaye tusubira turiga abari baronse amatongo igera kese yange tuyigera mugabo nashaka kumenyesha mugenzanje wa agriculture ajejwe izabo ko the bones zisigaye yo tuhava tuja kuzikurayo kutwo cha twashikiriza izabo directeur makaro dira titre yao amakakoresha igikeneyo
abashikiranganje batanu ba leta y'u Burundi nibo bari bitavye ibikorwa by'inama nkenguza amateka byuno wa mbere w'umutekano w'amasoko ntanga nguvu w'intwaro hagati mu gihugu w'ibikorwa bya leta n'ubujejwe ibidukikije Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri iyo nkuru ubuserukirikire hamwe muza makungu ryitaho impunzi ku isi HCR muri Kenya Rauf Mazu asaba amashyirahamwe abikorera utwabo ibigo n'abantu ku giti cyabo babishoboye gutanga uburyo bwo guterera impunzi zifise impano zitandukanye mu ntumbero yo kwishyiriraho utuzi kugira zibone zibesheho zibesheho zitarinze kurindira imfashanyo twumvise mugenzi wacu Eloge buri kaneza kwidonido kuri iyo nkuru
Kumugane wa Afrika ibitigiri vyawo nivyerekana ko abantu bahunze ibihugu vyabo n'abahungiye mu bihugu hagati kubera injyana n'intambara barenga imiliyoni 24 kurabo igihugu ca Kenya gifise abarenga ibihumbi amajana na 71 n'amajana 330 bari mu makambi nyamukuru atatu hakiyongerako abari mu bisagara mu ntumbero yo gufasha izo mpunzi kuri uyu w'Imana hatunganijwe urugendo rwitiriwe Rukuruku Senaitarete afise ubwenegihugu bwa Amerika ariko aturuka muri Ethiopia akabakoreye axe aratubwira intumbero nyamukuru yarwo
This is a campaign linked to raising awareness on the refugee population
Inisekeza yerekeye gukangurira abantu kumenya ivyerekeye impunzi vyabaye ngombwa ko zivi wabo atari kubwa amakosa yazo hari indyane nyinshi ku mugabane wa Afrika n'ahandi kandi dutegerezwa gufata mu mugongo abo bantu bari mu mubabaro umuntu wese ategerezwa kubyumva akabinerwa kandi agafasha abantu bari mu marushwa kubera indyane kandi ubu hari ibitigiri byinshi rwose vy'impunzi ku isi nzima ku buryo kuvuga ko amazi yarenze inkombe ubwo dutegerezwa kwerekana ko duhagararanye nazo kandi turi kumwe na cyane cyane ibyo mwihariko muri Afrika dufise miliyoni 24 z'impunzi hari indyane kuva muri Sudani ya Majepfo gushika muri Somalia zitigera zihera co kimwe na Congo ibi rero n'ugukangurira abantu kwibuka ko hari abandi bari mu marushwa kubera izo ndyane ziri muri Afrika Nidaje humazu na watu wara, igisata chigia nga chaasele kijejo kwegera nyuburgyo kumugawane wa Afrika, asanga tamu na kuye kuisu uzugura, mugutere likikikorgwa.
As you know, a lot of people paid $1,500 to join us.
Nkuko mubizi abantu barishe igihumbi n'amajana atanu kugira baze hano kandi igihumbi n'atanu kigenda muri ASEL gufasha bene wacu bahunze iciyumviro nyamukuru nuko abantu bagira icyabo kino gikorwa uwo ni wo mutima wa ASEL n'umuryango wa Rukuruku n'ukugira ubuntu gusangira n'ukwitanaho twaje hano ngo twegeranye uburyo bw'impunzi Lamwe mu mpunzi nk'uyu mukenyezi aturuka muri Sudani y'Epfo yaje ava mu ikambi y'impunzi ikakuma hari cyo urugendo rumwibutsa Ibinyibutsa nkiri muto turiko tugenda n'abavyeyi banje nashobora gutambuka neza iyo niyibutsa umwe mu bakenyezi yiciwe imbere yacu byari bibi cyane kuko yaciye agwa bukumbi ntiyasubira gutambuka ubu nibaza ko abantu bumva ko impunzi bizigendera ziriko ziragenda Umukenyezi w'umunyakenya nawe yemeza ko bene ibikorwa ari ngombwa cyane
I like the spirit of the event and that we can
Numva mpimbawe n'umutima wa bino birori n'ukuzana imiryango yacu tukereka abana bacu ukuntu ari iby'agaciro gukundana no gufashanya mu kibano nibaza ko bibabaje iminsi yose igihe imiryango itandukana kubera ibintu bisangamwo gusa nibaza kandi ko nk'abanyafrika ibihugu byakira impunzi dukwiye kwitanaho kuko turi umwe tukabihanga rimwe birababaje cyane kubona hari impunzi zibonwa nk'abakora iterabwoba cyane cyane abanyasomalia birababaje pe kubona bahabwa isano n'iterabwoba Nahiri hugo bitunze biri mu byakire impunzi ibitegire bya sele byerekana ku impunzi bice 86% mu isi yose zihawe indaro mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere muri Kenya sele yemeza ko nubwo hibonekeza impunzi nshasha hari n'izindi ziguma zitahuka muri zo harimo abarundi 191 batashe kuva uyu mwaka utanguye Eroje uri ka neza Nairobi ijwi rya Amerika
tubashimiye kuba mwaduteza amatwi muwandanye mudukurikirana